nyakubahwa perezida Sylvestre Ntihantunganya nigeze kurongora Burundi ubwa mbere na mbere mbanje kubakiriza ku mabanga mwahawe yo kurongora umurwi uzobujejwe gukurikira amatora mu gihugu ca Tanzania. Amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya 28 ryo ku kwezi kw'icumi. Nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere uko mwakiriye igenwa ryanyu.
Nazakiriye neza ngira ati niteka atari kuri jewe gusa, niteka mbere no ku gihugu cy'u Burundi cyanyibarutse ubwo, kandi niteka no mu karere kuko turi muri kano karere nyine k'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, hanyuma kandi bikaduha n'akaryo kugira ngo umuntu akoresheje ubushobozi, akoresheje ubumenyi, akoresheje ibintu twita ibyo yagiye ariga anahirya, ashobore gufasha ibintu byo gucungera amatora ngo tubivuga, bigafasha rero wewe bikongera bigafasha n'icyo gihugu cyane cyane mbere mugiye kuyacungeramo kugira ngo intwaro ya demokarasi kiye ku matora igende ishinga imizi.
Murashaka kutubwira igitigiri cy'abantu bagize umurwi murongoye bangariki?
Abantu bagize umurwi bava mu bihugu bigize iri shyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko, kiretse gusa igihugu cya Tanzania kukumva urubanza nibo ruraba. Ni ukuvuga rero yuko ugiye kuraba hashobora kuba abantu bashobora kuba hagati ya 345 bazoza baserukira ibihugu byose, ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kenya, igihugu cy'u Buganda, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Sudani. Hanyuma icyo navuga ni uko mu gihugu cyose ni buriburi uzosanga harimwo umuntu aza aserukira umugwi ujejwe amatora muri icyo gihugu, n'umuntu ari muri ya nama ishinga amateka y'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko. N'abandi rero kugira ngo dushikire icyo gitigiri cy'abantu 335.
Mu duce kumwe yange amabanga muzaba mujejwe muri icyo gikorwa cyo gucungera amatora, ni ukuvuga ko muzoja mu ntara zitandukanye mugakurikirana ukuntu icyo gikorwa siko cyakorwa?
Ego, turakurikirana icyo gikorwa nibyo mabanga, ko buriya iyo ugiye gucungera amatora hariho ingingo ngenderwa ko ugenda wisunga ziranga amatora twokwita ko arangwa na demokarasi ku isi yose, ubwo ngaho kizunga cyane cyane kitanditse mu masezerano ashyiraho rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo hagati, mugabo usanga ku cyo kibazo atatandukanye na mba mu ngingo ngenderwa ko n'izindi ngingo zigenga amatora arangwa na demokarasi mu bihugu. Aho rero tusoraba ingene amatora yatunganijwe, ingene ibintu biriko biragenda muri kino gihe, na cyane cyane tuzoraba kandi n'umunsi w'amatora ingene azogenda, twongere dukurikirane ingene bazoharura ibyavuye mu matora n'ingene abahiganwa babahiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu cyane imigambwe ihiganirwa ibanza mu nama nshinga amateka bazoheza bagafata ibyavuye muri aya matora. Uko byatunganijwe tuzoshobora kuja mu mihingo ishika nka 10-11 dushobora kuzogira abantu bazaba bahari kugira ngo bashobore kugira gukurikirana ibya matora. Urumva Tanzania n'igihugu atari gito, ifise ibirometero kare byegereje umuriyoni, usanga rero bitoroshe kugira ngo ndashobora kuronka abantu bakwirenge nohana hose. Twarafashe ibice nofata ndi nifatirwa ko bizodufasha kugira icyo tubonye muri iryo tegurwa n'ingene kandi amatora yatunganijwe n'ingene azoba ariko aragenda.
Muri icyo gikorwa nyine cy'amatora, muri ayo matora perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ariko yajyanwa n'abandi banyapolitike 14 muri amaze iminsi itanu ikigo cy'igihe i Dar es Salaam. Hari icyuka kiri coba kirangwa muri icyo gihugu imbere y'amatora?
Aho turi ntacyo turabwirwa, ntacyo turabona, naho tuvugana ntacyo baratubwira ngaho bo kare turategekanya natwe ubwacu kuzobonana na bamwe mu bahiganwa mbere tukazogenda no ku rubuga aho izo dukundira kugira twirabire ngende twibe n'amaso yacu ingene biriko biragenda. Kandi uko ndabibona naho tuvugana urabona yuko ibintu bitunganijwe biriko biragenda nyine ku buryo nyine amatora umuntu ashobora kuyakurikirana atangorane, akazokura mu cyubiro cy'anyuma abavuga ibice byose byaranga bimaze guhera yoza kuvuga rero ubu ari kwitambura cyubiro afatiye kodi cyangwa kiriya turakurikira tuzoraba hanyuma tuzoza tugere rero cyo dushikirije tumaze gukurikirana bose aho nakubwira zoca baduhaye ibitekerezo bishobora kudufasha kugira icyo cyumviro nyamukuru kwitunganywa no kugira amatora yagenze mu kigo gihugu.
Amatwi adusubira muri mu murongoye nta banyagihugu ba Tanzania barimo izo byavuye kuki
niko bitunganijwe muri uyu muryango muri ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo mu buseruko. Iyo igihugu cyabwa n'amatora cyo nyine nta bantu bemererwa kuca muri uwo mugwi ugiye gucungera amatora. Ejo ni ukuvuga rero abigeze nko mu kigo gitanye kiriya na cyo nyine ntizoshobora kurika abo bantu sibiraba rero Tanzania gusa ntibiraba igihugu cyose bajya gucungera amatora mugabo kikaba cyoco kidafite uburenganzira bwo gushyiramo abantu baza gucungera.
Mu bihugu byinshi byo muri Afurika igihe cy'amatora n'igihe gihamba cyane rwose kandi n'igihe cyama cyabayemo imvururu ibyane mu gihe izo zoshika nk'ibyavuye amatora bikaba n'ibiharirwa n'umwe cyangwa n'uwundi umurwi murongoye uzofata mu gute
reka twizere ko atazoshika hanyuma ikibazo cyose kije umugwi uje gucungera amatora uraheza gukisunga ingingo zigenga ishyirahamwe ngira icyo ushikirije reka rero twizere yuko dukuri bizogera neza ntitubatege iminsi kuko buriya umuntu agiye gucungera amatora mu gihugu n'abagiye kuraba gusa agira ngo ibikagenda neza bizotugora ahubwo ashobora gukora n'ibigenda neza cyangwa bikagenda neza byose bikaza cyane cyane umuntu ashyigikira ko kugira ngo agende ashyigikira inzira ya demokarasi muri bino bihugu urazi yuko ari inzira itoroshe kubaka urabona n'imyaka iheze bitanguye kuko ugasanga hari aho bigenda bicumbagira reka rero ngira kuri icyo kibazo tuzokibaza inyuma amatora yaheze tumaze gushyikiriza icyegeranyo cy'ibyo tuba twabonye.
Amatwi adusubira ayo matora atunganijwe hakoreshejwe umutahe w'igihugu cya Tanzania atamutahe wavuye mu mfashanyo z'amahanga cyangwa ibindi bihugu izo ziba zifite ingaruka kuri ayo matora cyangwa ziba zifite akamaro ku gihugu cya Tanzania.
Ego barabitubwiye yuko ariko byagenze uko ariko bizogenda kandi urazi ko ari mu ntango yaho twebwe ntitwogira icyumviro dushyikirije babitubwiye reka rero navuganye kandi izo gice tubivuze ko twahejeje gucungira ayo matora ntitufata akantu kamwe gusa tuzofatire byose icyarimwe turabe tuti amatora yagenzwa agenze uku ugiye byose ubishyira ku rugero.
Muri iki gihe aya matora ariko atunganywa ku isi hose reka no muri Tanzania harimo hari ikiza cya korona kigeramiye amakungu icyo gishobora kuba intambamye muri icyo gikorwa mujejwe cyo gushobora kwitegereza mu gihugu kuraba ukuntu amatora ariko atunganywa.
Mu kanya tuzaza kugira inama iduhuza twese ahubwo cyane ejo iduhuza twese abaje muri uwo mugwi kuko ndibaza yuko umwe wese aheza akamenya ingene yutunganya kugira ngo umurimo twashinzwe turangure atangorane kandi n'ibintu bishoboka.
Mu gusozera nashaka ndabaze igihe cyose habaye amatora nk'uko twavuze mu ntango haraba intambamye muba mutinya ko zishobora gushika muri iki gihe nk'izi
urumva ibyo tuzobibona neza byose tumaze ubwa mbere hoho kujyanwe mu mugwi ngo twitonyere tugire bizogenda hanyuma abo tuzorungika kugenda hirya no hino aho twateguye bashyizeyo buriya iyo umuntu ajya gucungera amatora icyo yifuza jene cyo nifuza nuko ayo matora agiye gucungera yogeza neza ntihagire ikintu na kimwe kigorana hanyuma ibyo byose umuntu abibona ariko nabikubwiye iyo amatora amaze guhera icyo na cyo nifuza nuko iki gikorwa twashinzwe ko kirangiza tubonye yuko amatora yageze neza tukagira tuti ni ukuri muri Tanzania tujye gucungera amatora yabaye akora ubuhore ariko byose rero nakubwiye yuko tuzokwitunganya uko dushoboye kose kugira ngo dukurikirane neza ingene yateguwe ingene biriko biragenda n'ingene abahiganwa bazokwakira ibyavuyemo.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi mukaba ari mwebwe umukuru w'umurwi w'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bya Afurika ujejwe gucungira amatora mu gihugu cya Tanzania. Murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo Ijwi rya Amerika.
ego ndamwe yakoze ko nabwo yakanya ko kugira abantu byo twibonga aha mu Tanzania ko yamatora nyene yatungaje mu kigo gihugu akazuba kugira icyerezo cy'amahoro n'umunani z'ukwezi